Human Rights Watch imenyesha ku insiguro zitangwa n'abategetsi b'u Burundi harimo umuvugizi wa President Nkurunziza yashikirije mu minsi heze ku Burundi yari hanga ryiberekwa ryonyene kubera bwashize imana imbere itarikwiye kubicitwazo cyo kubuza abantu kwerekana amakenga bafise kwiyandurwa ni kwiragizwa ry'umugera wa corona. Mu itangazo ryawo umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro i New York muri Amerika usigura ko abategetsi bashize mu kato abarundi n'abanyamahanga binjiye mu gihugu n'indege cyangwa baciye ku mipaka bashirwa mu mashuri amahoteli n'ibindi bibanza ariko ko indongozi z'igihugu n'igipolisi bananiwe kubaronsa imfungurwa zihagije ukwitaha amagara yabo hamwe n'isuku. Irishira hamwe ribonwa na leta y'u Burundi nkarimwe mu yakorana n'abansi bayo yemeza kwamwe mu mashira hamwe y'ugutabarana yankiwe kugera ku bantu bari mu bibanza begeranijwemo hamwe no kubagarukirako. Ukudatanga makuru ahagije kandi afadika yerekeye ubukana bw'uyu mugera uko wandukira ninge nugoye guhangana nawo mu Burundi bwama bwiyobagiza byose no mukuja kubiri n'urutonde rwo guhangana n'indyane n'ibiza n'ukwirengagiza amasomo ababaje abandi bigiye kwikwiragizwa rya kino kiza. Nicole Bisimage umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagatavuga. Human Rights Watch yemeza kandi ko nubwo mu gihugu hari ibibanza byinshi abantu begeranijwemo ikizwi n'ishira hamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu bemeza ari kimwe gusa. Uwo muryango wemanga kumwe mu bayobozi bawe mesa ari Bujumbura yabwiye kwa 26 ku kwezi kwico gisata cha ONU kijejwe amagara y'abantu kizi kibanza kimwe cyonyene cegeranijwe mu abantu kiri mu ihoteli Bujumbura kandi hari abantu bagera kuri 40 n'icyo gihe. Bamwe mu baciye mu bibanza vyegeranizwamo abantu nabo babwiye Human Rights Watch ko aho baciye hari hameze. Kuri iryo ganekerezo nyene umusore yari mu ihoteli Kobero mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yavuze ko bajyamana mu cumba kimwe ari batandatu kandi bagabura amahera yo kwishura icumba ibihumbi 10 ku munsi. Yongeye ko hari abantu baryama hanze mugabo nabo nyene babwiwe ko bategerezwa kuriha imbere yo kumenyesha inyuma y'iminsi 3 ko intumwa z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zaje kubasigurira ko utazoriha ashobora kurungikwa mu ibohero. Nayo mukenyezi yara ijoro rimwe ku ishure ry'ubuvuzi ryo mu ntara ya Ngozi mu buraruko kuwa 15 ku kwezi nyene yemeje ko abantu bategetswe kuryama hasi canke ku ntebe z'ishure iruhande yo kubura ivyo bafungura amazi meza yo kunywa hamwe no kwituma mu tuzu twasurwumwe ducafuye. Mu biganiro Human Rights Watch yagiranye n'abaserukira imiryango mpuzamakungu yo gutabarana hamwe n'amashira hamwe yo mu gihugu yigenga uwo muryango usigura ko berekanye impungenge n'amakenga bafise kubijanye n'ingendo ya leta yo gucungera amakuru y'inzara mu banyagihugu n'ibibazo ku magara yabo ikababuza gutanga umuti n'inyishu bibereye. Leta y'u Burundi itegerezwa gukingira amagara no kuroranirwa kw'abantu kandi igikorwa cyose kikisunga ubwigenge mpuzamakungu bwa kiremwa muntu kandi n'ivy'igiciro kw'abategetsi bugururira imiryango yo gutabarana muri kino gihe cy'ikiza. Niko maja sozera abategetsi hari ingingo nyinshi bafashe z'ukwikingira umugera wa corona ariko bose uko bagwa bavuga ni nako bavyuka. Gaston Sindimwo icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ati u Burundi bugiye kuba igihugu camamazwa ku isi, Burundi bugiye kuvugwa ku isi, Burundi bugiye kuba igitangaza ku isi. Uno munsi ibinyamakuru ibihugu mbega ico gihugu umugero utarashika ko niki yari yaravuze yari yabivuze yari yishuri mugabo ko turabana babantu umuntu ayivuze bashaba ngo iki ngo nuki ngo niki ivyavuzwe byatashe. Abarundi bagume ku mana hamwe imana nayo ishobora kudukingira nivyo novuga n'ibitangaza by'Imana kuko nta buhinga kandi hamwe yushika ngaha turagwana nivyo n'ibihugu bikomeye biragwana mugabo tugwanishije Imana. Umukuru w'igihugu avuze ati ndugaje ibitero byose Imana yambwiye ko ikingiye u Burundi ibitero byose biva hanze hari by'amasasi hari by'insaku hari by'urwanku hari by'ingwara.
Bwana Sindimwa shimangiza uturorere ivyo avuga
tusomye ibyabaye ku isi ibiza byagiye biraba n'ubu ni kiza nk'ikindi no wanizi ko yagize ibana karokoka n'ubwato wenye turavye kahise kisi hariho ibiringo bigize hagiye haraba ibiza ibi cyanke ibindi hariho ingwano twebwe abana babandi ushobora kugwana mugo hari ingwano Imana igufasha kugira urwane muri leta turemera kandi tukayubaha tugasenga tugafata umwanya. Hari abavuga ko dugiye guta umwanya mugabo hari usanga ari bo batumwa n'igusumba nukuri sino kubesha nuko ku Imana kuri hejuru y'u Burundi ndetse twamwumvise mu Burundi yagwaye yaraje mu Burundi Imana yatumye ahagararaho yarari iyo yinjira aba yarandije abandi icyo kintu cyatumye adashwe kuandanya mu gihugu cy'amavuko kuko yaza yari mu gihugu cy'amavuko n'ahandi twari kumushira
kugeza kuri uyu wa kabiri Uburundi nico gihugu cyonyene mu karere k'ibiyaga binini kitabonekamo ingwara ya corona nayo muri Afrika y'ubuseruko wa mwihariko busangiye na Sudani y'amajepfo eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.